mu ntara zitari nkeya y'ijwi ry'Amerika ryashoboye kuvugana n'abanyagihugu nko mu buseruko, mu bumanuko bushira uburengero, mu buraruko bushira uburengero, hagati na hagati. Abanyagihugu baganiriye natwe bavuga ko baronswa amanoti mashasha ku mazone yabo bigoranye. Hari n'abatarayaronka nk'uyu mugabo wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero.
Twaje gutora amahera ku buryo twarindiriye twabuze, tayo batuzaniye tayo barazana, twategereje guhera mu gitondo kugira aya masaha. Urabona amasaha kwamaze kwiterera.
Uwo mushinga ntaye wundi wavuga ko umuryango wiwe ugiye kwicwa na kigoyi kubera utwo yari afite twose yadutanze mu ndwi iheze, yizigiye kuronswa mu maguru masha inoti nshasha zimushoboza gusuma.
Nari ntegereje none n'ubu inzara iranyishe ngira ntahe, kuko urabona aho nangura agasabune nkagura utuboga barayagumica. Ubu nifashe mu nda n'abana bo barara bararira bakirirwa bararira. Njyewe navuga ngo ndatanga bacarampa, none ntibampaye. N'ubu nicyo gituma nguye aha.
Umukenyezi nawe ababajwe no gusonzana n'urubyaro rwiwe hejuru yo kubura amafaranga yo kwivuza.
Aha turateramye rero n'umukanda mu nda turarindiriye, ariko amasaha turabona ariko nenga turahaba twihebe uriko batayatuzanira, ariko turarindiriye gushika amasaha aza kugenerera twabona igihe bo kwikebuka bakayatuzanira. Inzara ni nyinshi, uburwayi, abana baragwaye, twebwe twenyine ntabwo tworohewe, tugira inzara tukagira n'uburwayi. Twabuze ingene twoza turiyunganganira ngo tugure akanini.
Umugabo wundi we n'abana ntibakija ku ishuri kuva mu ntango z'indwi.
Nk'ubu no gutaha muhira inzara mu nda ni inzara, abana muhira bariko barahwera, no kuja ku ishuri bamwe bamwe basibye kubera bataco baraye bariye. Ubona n'umukuru n'umwe adushikira ngaha anya agatuma tubwira ati ntituyaronka, tugaheza tugataha akaja kuba arabuhitse umutima muhira. Nta kigenda kuko nta kandi nta rindi faranga nari mfise cyo kwifashisha.
Umunsi wa nyuma wo kwikurako inoti za kera hari ku munsi wa gatandatu uheze, ariko hari abanyagihugu nk'uyu mworozi wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bacibaza ko bokwakirwa. Yahuye n'ijwi rya Amerika ashaka gusubiza 180,000.
Iminsi yaranjanye ndayafise 180,000 nasaba kuti bayantorere, none raba ngiri mwudutunganiriza mutwakiriye ibyacu. Nukuri birangora, afise akantu nguma nkurikirana muhira nta hamwe yansubira kuronka kagatungwa gaka. Nuguca ngumuko nyene kandi nanjye shonje ndari mu kunyica, bambwiye ati ntibikunda.
Turetse bategerezwa gusubizwa n'amazone ayo bikuyeko n'abayafise ku makonti nk'aba bo mu ntara ya Gitega hagati na hagati ntiborohewe.
Ibyo ntengwane cyane kuri nyine abavuza kurangura ibintu mugabo nk'uko ntibikunda kuba amafaranga twayabutse.
Ntacyo byaba bidufashije tutarotwa dukeneye, kandi bamwe bamwe tugwaje ugomba kugura imiti byaba bitugoye.
Bamwe mu barimyi bo mu kiyaya cy'Imbo bavuga ko akazi kahagaze.
Nimba wagomba gutera ifumbire mu muceri nk'imifuko 20 bica bihagarara, icyo ni cya mbere. Abakozi baba bakeneye amafaranga, none uzobahe ayo udafise? Nibishoboka yuko baguhe 100,000 intica ntikize, none imifuko umufuko w'ifumbire ugura ngayo nturi mu mahera 45,000? None mukozi abakozi bakoresheje ucyubaha amafaranga ukuye.
Abacuruza nabo babajwe no kubona bataronse igitigiri cy'amahera bifuza, bigatuma haba n'iduzwa ry'ibiciro.
Nk'ubu akazi kahagaze, n'ikiro cy'inyama ngaha mu isoko cyamaze kuduga kubera umuyangayanga nk'ubagize ngo aze kurotera amahera, bakamuha 500,000. Nta 500,000 bigura inka, inka usanga igurwa 3,000,000. Urumva rero iryo duza.
David Kwizerimana, umukuru w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC ku murwa mukuru wa politiki Gitega, avuga ko bigoye kuronka amanoti mashasha mu mabanki, ariko arahumuriza abakiriya.
Ejo amabanki atari make ntiyashoboye gukora kugira ngo dushobore kuyaprovisiona muri ayo mabanki. N'uyu munsi akoze nabo nyine ntibashobora kuca baduhaye bararanye kubera ko usanga bafite make, bategereza kuduha umuhango kugira ngo baze kubanza kuyaprovisiona muri BRP natwe bashobore kuduha. Navuga yuko n'abanywanyi baca barindira kugira ngo tumaze kuyaronka, yabahereze tuyaronka kugira ngo tuyabike, tuyaronka kugira ngo tuyahereze abenegihugu baba bayakeneye, ibikorwa bibandanye bimeze neza.
Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB amenyesha ko amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana yahawe itegeko ryo gutunganiriza abakiriya bayo, kandi ko n'abanyagihugu bayatanze ku mazone batanguye kuyahabwa. Dieudonne Murengerantwari agabisha abatubahiriza amategeko yatanzwe ko bazohanwa.
Duhamagariye amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana kwakira neza abayitura. Ku bijyanye n'amafaranga y'abenegihugu yegeranijwe n'abajejwe intwaro, twashaka kumenyesha ko abakozi ba banki basanzwe bari mu ntara zose bari ku kivi kugira ngo bafashe abajejwe intwaro gusubiza abenegihugu amafaranga yegeranijwe kandi iyo gikorwa cyaratanguye bamwe bamwe baramaze kuyaronswa.
Inoti nshasha zatanguye gukoreshwa kuva ku munsi w'Imana uheze. Perezida Ndayishimiye yari yatangaje iminsi mike imbere yaho ko guhindura inoti ari imwe mu ngingo z'umugambi wiwe wo kunagura ubutunzi bw'igihugu, agabisha abashaka kuburabuza ko azobahereza mu buroko. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.